Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika yikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki zitanu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Muri kumwe na Federica Unikije. Mu gihe buca Abarundi bahimbaza imyaka 29 irangiye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yatewe ko gikumu, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashikije ijambo Abarundi.
Abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburane, maze dutandukanye intore intobo, tugendere iragi ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu.
Uyu ni Perezida Pierre Nkurunziza aha impanuro Abarundi mu gihe bitegura guhimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru y'ifungurwa ry'ikigo kivura kanseri hakoreshejwe ubuhinga bwa none mu Rwanda. Inkuru y'impunzi z'Abarundi hamwe n'abanyamahanga baburabuzwa mu gihugu cya Malawi, hamwe n'inkuru yerekeye Kamuka tewe igihugu cya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu itaho agateka kazira muntu. Turazigaruka ko mu kanya k'imbere. Ariko imbere yawe kandi utabure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turahera aha muri Amerika nyina Perezida Donald Trump ejo kuwa kabiri mu masaha ya Amerika yashikirije abanyamerika n'amakungu ku nshuro ya gatatu kuva ashikiriye ubutegetsi ijambo ngaruka mwaka bita State of the Union Address. Kuva ashikiye ku butegetsi yashikirije ibitari bike ahavuga uko igihugu gihagaze ku bijyanye n'ubutunzi, umutekano hamwe n'ibindi. Mu kanya mpejeje kuvugana n'umurundi aba muri Amerika, Oscar Niragira, n'umwigisha mu mashuri yisumbuye mu gisagara cya Louisville muri leta ya Kentucky, aratangura adusigurira avuga ikintu gikuru yakuye muri iri jambo.
Yeah, ikintu cya mbere yatanguye ko kandi gikuru nuko yavuze uko ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaduze cyane rwose. Yavuze ko kuva afashe ubutegetsi muri 2016 ubukungu bwiyongereye triliyoni 12, hanyuma agashaka kwerekana yuko ubushomeri bwagabanutse cyane rwose kuva mu myaka 50, hama akerekana yuko akazi ubuzi bwabaye bwinshi. Rero ibyo byose akabyishyira ko iyo credit benshi ntibayishyira kuri we. Abademokrati benshi nuko bavuga bati Obama yamusigiye ubutunzi bwifashe neza, ikonomi imeze neza cyane. Hama ikindi yavuze yuko imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu muraje uko Trump yahigaze bavuga uko ashaka kugira Amerika igihugu cyongere kibi cya mbere. Yavuze ko yasubwa ibyo bya Ottawa, imigenderanire ya Canada, Mexico ku byerekeye guhahirana trade deals, yabisubiyemo hamwe n'Ubushinwa arabivuga ibintu bya economy so n'ibindi bya immigration
abimukira. Abantu bari kumbure baniteze ko hari icyo avuga ku byo ari karagirizwa n'abashingamateka ko akwiye guhugwa ku butegetsi, ariko ntacyo yabivuze ko kuri wewe hari icyo yobatinya na nyabujya amatora yimirije.
Eko nanje byantangaje by'ukuri, nicyo cyantangaje kuko ntavuze ko kuri bijya, ariko nibaza ko nubwo afite kugira atashaka kuvuga ikintu uraje uko by'ukuri kuri icyo kibazo cyo gukugwa mu butegetsi n'igihe impeachment nticyumvikanwa ko n'abanyamerika bose igihugu gisa nk'ikigaburimo kabiri kubyumviro yuko akwiye kuva mu koce. Ntabwo ko byo urumva ntaramenya ko bazomukura cyangwa batazomukura, naho by'ukuri biboneka neza ko batazomukura. So urumva nibaza ko yatinye kugira avuge ikintu yerekana ko bengo yatsinze kandi ataratsinda bitaraje amateko. So yari icyo atinye kugira ataboneka kumengo n'umuntu agurisha nk'uko twavuga mu Gifaransa, agurisha urushato rw'intare atayita.
yari umurundi aba muri Amerika Oscar Niragira numwigisha amashuri yisumbuye mu gisagara cha Louisville yari kavuga ico yumva n'ico yakuye muri iryo jambo amakuru hirya no hino ku isi ishyirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko mugera wa corona ari ikibazo cy'amagara y'abantu amakungu akwiye kwihutira gutorera inyishu ariko ko atari kiza cyateye isi yose OMS ivuga ko gushika ku munsi wa kabiri abantu barenga 2,633 bamaze kumenyekana ko banduye mu bihugu 24 nayo amajyanani na 2,026 bakaba bamaze gufa OMS imesha ko itunganya ikiganiro n'abaserukira amashyirahamwe yabunguruza abantu hamwe n'abanyamukerarugendo kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bukingira abantu babo kugira basubire kugira ingendo mu gihugu cy'Ubushinwa. Perezida wa Malawi Peter Mutharika arahakana ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo gufata amatora yo mu mwaka w'2019 yamuhaye manda ya kabiri ashikiriza ko agiye kunguruza kuri ingingo bikaba byashikirijwe n'umuvugizi wiwe Mugeme Kalilani. Naye abategetsi b'ubushirangaji bwa Amerika bwo kwibuna abansi n'abiperereza bavuga ko igitero cyakozwe n'inteko zidasanzwe cishe uwahoze ari umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu ariwe Abu Bakr al-Baghdadi muri Siriya mu kwezi kw'icumi atagikomeye byahinduye mu gutuza uwo muhari kuko ngo ubandanya winyegeza wihisha urondera kugomba kugaba ibindi bitero.
Urakoze Aloise ku makuru eje kudushikiriza tuyibutse namwe inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Perezida Paul Kagame ejo ku munsi wa kabiri yaruguruye ikigo kivura kanseri hakoreshejwe uburyo bugezweho. Perezida Kagame yavuze ko icyo kigo kije gutabara ubuzima bwa benshi mu gufasha igihugu n'abakibamwo kuziganya amafaranga menshi yahora akoreshwa mu kuja kwivuza. Leta y'u Rwanda yahora kila mwaka ikoresha umuriyoni w'amadolari ku bantu baja kwivuza hanze y'u Rwanda. Inkuru ya Sumita Kabonyi umumenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Kigali mu Rwanda.
Iki kigo kizajya kivura indwara ya kanseri cyubatse ku bitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Iyo winjiye mu nzu ivurirwamo kanseri y'iki kigo werekwa imashini ebyiri zivura kanseri hakoreshejwe imirasire n'indi imwe isuzuma. Buri mashini imwe ishobora kuvura abarwayi bagera kuri 80 ku munsi. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hari abaganga batandatu bazobereye mu kuvura kanseri n'abandi bakirimo kwihugura. Iki kigo gishakije cyunganira ubundi buryo bwo kuvura kanseri bwatangirwaga mu bitaro bimwe na bimwe mu Rwanda nk'ubwo kuyivura hifashishijwe imiti no kubaga aharwayi. Iki kigo kije gusubiza ibibazo bya benshi bakeneraga imashini ikoreshwa bashiriza igice cy'umubiri kibasiwe na kanseri. Captain Dr. Felix Sinzabakirana n'umwe mu baganga b'indwara za kanseri ku bitaro bya Kanombe asobanura uburyo iki kigo kizakora.
Centre ifite ibice bibiri byo kuvura kanseri, byitwa radiotherapy byitwa chemotherapy, ariko ibyo dukoresha uyu munsi bihari ni radiotherapy. Chemotherapy rero abarwayi bayibonera ibitaro kandi kubona. Turuzuzanya rero abarwayi bakeneye radiotherapy bakaba twoherereza, abakeneye chemotherapy natwe tukabohereza ibitaro.
Ubundi abakeneraga radiotherapy itaraza byagendaga gute?
Abanyarwanda bakeneraga radiotherapy services bajyaga kuzishaka hanze y'igihugu cyacu, mu bihugu duturanye, Ubuhinde n'ahandi. Rero bose bagomba kuza bazane wacu.
Bivuze ngo ubu nta munyarwanda uzongera kujya kwivuza kanseri hanze?
Ubundi nta munyarwanda akagomba kuba yagiye kuko ibyo bakeneye byose birahari.
Afungura iki kigo, Perezida Paul Kagame yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajya kwivuza hanze y'igihugu. Perezida Kagame yasobanuye kandi ko intego ya Leta y'u Rwanda ari uko rukomeza kwagura icyo kigo ku buryo kigira ubushobozi bwo gutanga serivisi nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri abantu batagombye gusiragira hirya no hino. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko buri mwaka isohora amafaranga agera kuri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyari mu mafaranga y'u Rwanda yahabwaga abajya kwivuza kanseri mu mahanga. Minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yavuze ko bashyize imbaraga nyinshi mu gusuzuma no kuvura kanseri hirya no hino mu gihugu, ku buryo kugeza ubu ibigo nderabuzima 50% n'ibitaro 50% byo mu Rwanda bishobora gupima kanseri zimwe na zimwe zirimo izibasira abagore. Minisitiri w'ubuzima asobanura ko iki kigo kije kunganira ibindi bitaro byari bisanzwe bivura kanseri mu Rwanda.
Ikindi iki kigo kije gukora ngo ko kije kunganira ibindi bitaro byavuraga kanseri bikoresheje uburyo bwo gutanga imiti cyangwa kubaga, twavuga nk'ibitaro bya Butaro, ibitaro bya Kaminuza ya Kigali, ibya Butare ndetse na King Faisal. Ikindi iyi serivisi ije kunganira cyane cyane ku byerekeye kanseri zihitana abagore, tuvuze nka kanseri y'inkondo y'umura. Muzi mwese ko igihugu cyacu cyabaye icya mbere mu gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura. Uyu munsi twaba dufite abana b'abakobwa barenga 93% bakingirwa neza. Ikindi ni uko mu cyumweru gitaha tuzatangira no gusuzuma abagore bakuze kuva ku myaka 30 kugera kuri 49, ari nacyo cyiciro kibasirwa n'iyo kanseri, aho tuzabanza mu turere dutanu tugapima abagore bose bari muri icyo cyiciro kandi bagahita bavurirwa aho ngaho.
Abitabiriye umuhango wo gutaha ikigo kizajya kivura indwara za kanseri mu Rwanda basobanuriwe n'inzobere mu buvuzi bw'iyi ndwara ko ibyago byo kurwara kanseri hari ubwo nyiri ukuyirwara abigiramo uruhare rugera kuri 40%. Abaganga basaba abantu kurya indyo yuzuye, kwirinda kunywa itabi, gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda izi kanseri. Iki kigo kivura kanseri cyatangiye gukora guhera mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, kimaze kwakira abarwayi basaga 300 nk'uko abaganga bagikoramo babitangarije itangazamakuru. Muri abo barwayi harimo abakize bamaze gutaha n'abakirimo kuvurwa. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kizajya cyakira abarwayi bose barimo abafite ubwishingizi butandukanye na mituelle de santé irimo. Abashinzwe kuvura kanseri mu Rwanda bagaragaje zimwe muri kanseri zibasira abanyarwanda cyane cyane kanseri zibasira abagore nk'inkondo y'umura, iy'ibere, kanseri y'igifu, naho abagabo hakagaragara kanseri ya prostate. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kigaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2018 abantu bagera ku 170,000 barwaye kanseri, muri bo abasaga 270,000 irabahitana. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mu gihe guca hahimbazwa imyaka 2009 irangiye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yatewe ko gikomu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarashikirije ijambo Abarundi, yabasavye kubungabunga ubumwe bakirinda guha umwanya abo bose bashaka kubasubiza mu ihumbi. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatugimana.
Pierre Nkurunziza yamenyesheje ko umunsi mukuru umwe bw'Abarundi uzohimbazwa kuza bacu tubugira umutahe wacu ibihe byose na hose n'inkinzo yacu. Petero Nkurunziza muri iryo jambo yashikirije Abarundi yabanje gusigura uko Abarundi bari babanye imbere y'umuzo w'abazungu, yagiriza ko ariyo bahungabanije ubumwe bwaranga Abarundi.
Mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva Abarundi bacanyemo, ikibabaje umwe cyarazishinga uwundi, umwe avunise uwundi agacumbagira. Uburundi byari bere byonsa bose, ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishinikiro kwa mbere. Abarundi basangira impuzu ngo ihere, bagasangira ipfundo, baraje inama Imana ikabunganira, basangira ikivi n'ikigega, akabisi n'agahiye, bakaba bazirikana ko basangiye ugupfa no gukira.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba Abarundi kwamabagavye, ati abansi b'Abarundi ntibasinziriye, ariko nabo nyene akabagabisha ko uzokwihenda azobona ko Abarundi badasinziriye.
Ntidusike rwose rero kwacanye ngo tujya mukondera zose, kuko hariho abaribwa no kubona Abarundi batekanye basangira kabisa n'abahinzi. Igihe cyose babonye igihengeri bameneramwo baca batangura gucanishamwo abonse rimwe, bitwaje amoko y'amamekerano, intara, imigambwe, amadini n'ibindi. Twame twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bitera impyisi umwete. Turasabye ko atawohirahira ngo asubire guhenda canke kudurumbanya Abarundi. Turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka 3 turemesha zajijuye Abarundi benshi n'abatari bose. twizeye ko atabakijana nyabahururu kandi ko abazogerageza gucuvya abarundi bazomaramara kuko ntabutera icumu mwicumi.
Petero Nkurunziza yarangije ijambo ryiwe ayimpanura abarundi abasaba kurya ivyo babiri yakuya bakabungabunga ubumwe bwamye bubaranga kuva kera narindi.
Kuva kera narindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zaje butibuti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira kuko ngo imende yarihuse yihusha umwobo kandi ngo nta mukora bora mukuru we twige kubaza umutima no guhanuza. Abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburame maze dutandukanye intore intobo tugendere irage ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu na karengo ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume. Abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri yakuya. Muze rero dukunda ibikorwa twirinde gusesagura canye gusa uritunga rusange nkuko byibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo barakije.
Tubibutse ko amasezerano y'umwe gw'abarundi yemejwe n'abarundi bwabo igenekezo rya gatanu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kuri mirongo umunani icenda n'ibice mirongo ibiri na kimwe kw'ijana. Muri icyo gihe abarundi bakaba bari biyemeje kuvavanura n'indyane z'amacakubiri afatiye ku moko. Inyuma y'imyaka ibiri irenga gato umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi Melchior Ndadaye yaciye agandagugwa urupfu rwiwe rukurikirwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Impunzi zagera mu bibiri n'abanyagihugu muri Malawi Innocent Magambi umurundi aba mu cyo gihugu arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro. Yaganiye na mugenzi wacu Jean Mukankusi atangura amubwira imvo n'imvano y'ayo mabi akorerwa abanyamahanga.
Kumusa Mungu ntatwumvise yuko hari impunzi, ni kuvuga muri Malawi impunzi ariyo yose, ari umunyarwanda, umukongomani, umusomaliya, umuyetiyopiya, bose bita maburundi, ni kuvuga ngo n'abarundi. Rero ntatwumvise inkuru yuko hariho umurundi maburundi yishe abantu aho bita Biwi mu gisagara ca Rirongwe hanyuma akabahamba. Rero abantu batangu rero kusahura amaduka, amashopu y'impunzi aho nyene Biwi incesi ariko byagiye bitera imbere n'ahandi aho bagiye bambura impunzi nka Kawale 22-26 n'ahandi.
Uwo maburundi bavuga yisha abantu gute?
Ni kuvuga bo si n'umurundi si n'impunzi kuko iyo nzu yari inzu nshasha na muntu yahaba nyene yo n'umunyamalawikazi yashize umuntu amucungira iyo nzu umuzamu. Rero umuzamu w'umunyamalawi nyene we icyo yakora yahamagara kuri telefone cyangwa agahamagara abantu batwaza taxi moto akababwira ati ni mu mpeliti ni mu ntwara hana, hanyuma bamukanuriye muhira agaca abinjiza mu nzu agaca abica akabahamba aho nyine muri icyo kigo ama izo moto zabo akazigurisha. Rero yaramaze kwica abantu batari bake. Rero tuvuganye na polisi uyu munsi yavuze yuko uwo muntu bamufashe kandi yagiye atanga amazina y'abandi bantu bakorana icyo gikorwa cy'ububisha.
Polisi iravuga ko yamaze kwica abantu bangahe?
polisi ivuga yuko bashobora kuba ari nk'abantu munani canke barenga ariko barabandana gufata kuko hariho umwe bakorana bamufatiye mu bice bya Deza ibirometero nk'ijana uvuye irirongwe canke 80 uvuye irirongwe rero barabandanya gusaka no gufata abantu yagiye avuga kuko bironekana yuko kari agatsiko k'abantu bakora ubisha nk'ubwo
ako gatsiko k'abantu karakora ibyo byaha by'ubwicanyi hanyuma bikitirirwa abo banyamahanga abanyamahanga barimo guhohoterwa ibikorwa by'ihohoterwa bakorerwa nibihe
iho by'ihohoterwa ariko akorerwa urumva bazi yuko iduka ino shop ari y'impunzi ari umurundi mu kongomani mu Somalia mu Ethiopia baca binjira bagasahura nk'uyu munsi kuko aya makuru yose yakuma agenda muri ma social media imunsi twagurutse tugenda kuri polisi turavuga ati polisi mudufasha gute kugira abantu bacu boye gusahurwa gutyo ni kuba mu mutekano muke polisi ivuga ati nta buryo dufise twe turabutanga kugira duhamagare za media amaradiyo atandukanye na televiziyo kugira baze polisi babwire ukuri kwa ariko hanyuma batange inkuru nyayo kugira abanyagihugu boye gufata nabi impunzi kuko abantu benshi baba banterefone bavuga ati bafise ubwoba benshi banyazwe benshi birutse bahunze abandi babanye ubwoba budasanzwe
hari abakomeretse cyangwa se hari ibyo polisi itangaza bishobora kuba byarangiritse bingana iki
oya kuri ubu polisi nta kiravuga ku bantu baba bakomeretse cyangwa abantu ibintu byazononekaye ariko yewe mu ruhande rwanje bivanye n'impunzi zikuma zinterefona kisa mazina abantu bashika kuri 12 ibintu byabo bata kononekara ariko ni turashobora kubishira mu biharuro tumyatsi mbega ibintu byononekaye ifite akamaro ku buryo k'amafaranga angana iki
none mwebwe icyo mwasabye polisi cyangwa se icyo muyisaba ni iki
icya mbere twasabye ni uko abantu bacu bocungega umutekano icya kabiri ni uko polisi bagerageza hamwe n'abajournaliste kugira batange inkuru nyazo kuko mu gihe abantu bariko barakora abubisha nk'ubwo ata makuru bafise y'ukuri biratuma n'abandi banakora ibibi nk'ibyo ahandi mu yindi micungaro ya Malawi rero twizere yuko leta igiye kubihagurukira kuko ikibazo cy'ubucamanza cyavuye mu nzira nizere ko bafise umwanya n'uburyo n'ubwira kugira icyo bakoze
bwana Magambi nk'amwe mukurikiranira hafi nyine ibibazo by'impunzi mukaba munazivugira ni iki musaba abantu b'impunzi muri ibi bihe barimo
muri ibi bihe abantu barimo ni kugerageza mu by'ukuri gucunga umutekano wabo bishobotse bubwara amazu yabo basubire mu nkambi bamaze barindire gatonya bimaze gucure habongere bagaruke icyo ni ikintu gikuru icya kabiri nacyo ni kutumenyesha ibigiye biba kugira tumenyeshe ubutegetsi twegere two turakorana kugira ibi bintu mu by'ukuri bihagarare
ishyirahamwe mpuzamakungu rihanye hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch ryateye akamo leta ya Tanzania kayisaba guhagarika umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi zasubiye guhungira mu cyo gihugu inyuma yaho zitahukiye mu myaka iheze ariko abategetsi ba Tanzania bamenyesha ko batazokwisubira ko leta ya Tanzania ivuga ko ku kwezi kwa kabiri guheze zitaratahuka izo zifunga cyane ikazirihisha ihadabu n'inkuru ya Eroje Wirikaneza umunyeshuri makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushikiranganji bw'intwaro hagati y'imigenderano ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Ndota mu ndwi zibiziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi nkuko byanditswe n'ibinyamakuru abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasabye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu byifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro umutekano n'ituza byiraye ku butaka bwose bw'igihugu niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu umunsi abategetsi ba Tanzania bifuza ntarengwa ko umurundi wa nyuma yaba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka iruhande y'ubutumwa hari ikimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 umwaka uheze barankiwe kwakirwa mbere mukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu kambi ya uta barundi bahozemwo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba inayo basubiye kugana yavuze arenga kwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi Remedius Pesambiri
bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufatwa bagira cyo gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abakizi wabo kubera harimo abana benshi tutosha tumirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch gita hagateka kazi na muntu yemeza ko amatohoza ryakoze umwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo. Louis Majali Sarukira muri Afrika yo hagati yabibwirije urya Amerika mu kiganiro cihariye.
En novembre, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu en Tanzanie, particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele. 13 entre eux
on pati mina rimwe umwaka uheze Human Rights Watch yakuganya n'impunzi 200 zahoze mu ishambi za Mbitanya rwose na Mutendeli 13 muri bo bahungiye mu Buganda bemeza ko batinya kwicwa baramutse batahukanywe ku ngugu mu Burundi bane kurindwi bari batahukanywe babyishakiye hagati yo kwa gatatu 2018 no kwa gatandatu 2019 bavuze ko mbonera kure zabaza amahera n'ibintu bahawe na Azre 12 nabo bavuze ko bavuye mu Buganda kubera umutekano muke mu Burundi
se rendre en Ouganda enfin d'échapper l'insécurité au Burundi.
Izo mpungenge ntacyo zibwiye pesa mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze arabagizi ba nabi.
Hatukatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji na wakimbizi haitakuwepo na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile
tuzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntituzongera. Niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfasha n'imwe bobaha. Igikurikira si kindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazananye n'imiryango yabo mugabo usanga afite abana natu indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura rero ugacaje mu ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi niho muca mubona ibitero ku mayira aja kurondera icyo agaburira abana niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujyana mu rukiko ingingo ni ukuri ihadabu cyangwa afungwe ubugwaneza bwacu uraba icyo bwatuzariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo ni byiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo ibyo bibazo bizava ko bafise ntubanze za kwinjira mu kambi hanyuma ngusaba ubuhungiro. Oya, abo banenze amategeko bafatwa nk'abayeho mugabo muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cyemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraje mu buryo mu Burundi ku buryo yakangurira impunzi gutahuka. Kiretse ababyishakiye Tanzania yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe cyangwa ngo yirukanwe isubizwa mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Leta ya Tanzania yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cyazo. Amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha. Impunzi z'abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nk'uko ibitigiriza amashyirahamwe afashe impunzi na ACR bivyerekana. Izerekeyo ni ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimo abarundi ariyo Mutendeli na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe yitaye impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu Burundi. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yaba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Tutsi mwese mkundila diyo hejwi ya Amerika ya vigani watu wateguli ya mwaka kanya wigal kuinga toneo kandi ya kanya kukushimi ya engineer ya dofashe mungi ya wizoma hamwena Fatuma Kalala ya dofashe kwa igranya vigani ilo watu wateguli kwenye mikromu alikumu na Federica Monikije ama kuruna yu mwashikijwe na Aloizle Begirima na mwa koze kudutega matukui tulabi furije ama horo imosumezi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.